Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwabonye Imana ikingura, ni Thomas Kamire ndubasuhuza. Uyu munsi ni kuwa kane, itariki ya 15 ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2018. Ni amakuru abatavuga rumwe na Leta y'u Rwanda barasaba ibiganiro.
Igihugu cy'u Rwanda gifite ibibazo bicyugarije ni byinshi cyane. Itariki mbese ya 20 z'ukwezi kwa 7 urunani P5 rumwandikira iyobarwa runasaba yuko akwiriye gushyira mu gaciro, abantu bakicara hamwe bakaganira kuri ibyo bibazo byugarije u Rwanda bakabishakira n'umuti ukwiye.
Uyu ni Gervais Chondo, umunyamabanga mukuru w'ishyaka RNC ryo mu ihuriro ry'amashyaka 5 yandikiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda amusaba ibiganiro. Ejo kandi wari umunsi mpuzamahanga wo kurwanya indwara ya gisukari, diabete. Naho amakipe y'ibihugu y'abatarengeje imyaka 23 ari mu majonjoro ya Afurika mu mupira w'amaguru. Amakuru turayahera kuyo hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi murayagezweho na Aloyizi Bigirimana. Waramutse neza Aloyi.
Waramutse Thomas. Tuyahere muri Afurika, yavugwa kuri Afurika. Ibikorwa byo gukura igihugu cya Sudani ku rutonde rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rw'ibihugu bifasha iterabwoba bigiye gutangura muri kazoza ka hafi. Ibyo byashyikirijwe n'umushikiranganji wa Sudani ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika. Eldar Diri Mohamed Ahmed yatangaje ko imibonano hagati yagiranye n'abategetsi ba Amerika yabaye ingirakamaro, kandi ko Washington yabwiwe ko Sudani yafashe ingingo zo kurwanya iterabwoba, ko hageze ko Amerika itangura gukura igihugu cyiwe ku rutonde rw'abafasha iterabwoba ku isi. Sudani cyashyizwe ku rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba mu mwaka w'1993 kuri Leta ya Bill Clinton. Igihugu cyaciye gifatirwa ibihano na Leta z'Ubumwe za Amerika cyagirizwa gushyigikira imihari y'iterabwoba harimo na Al-Qaeda, Hamas na Hezbollah. Ariko umushikiranganji w'imigenderanire Eldar Dire yavuze ko gushyira Sudani ari muri urwo rutonde byari bishingiye ku mvo za politike. Mwamenya ko Osama Bin Laden yagekwa ko ibitero byahitanye abantu benshi muri Leta z'Ubumwe za Amerika ku itariki ya 11 ukwezi kw'icyenda umwaka w'2001 hamwe n'abayoboke biwe babaye muri Sudani mu myaka iri hagati y'1992 n'1996. Umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Israeli Avigdor Lieberman yaratanze imihoho mu mirimo yiwe biturutse ku masezerano yo guhagarika intambara hagati ya Israeli n'umuhari w'abanyepalestina Hamas. Lieberman ari mu bari muri Leta ya Israeli hamwe n'abandi bategetsi batemera amasezerano yumvikanyijwe ko na Misiri, bashaka ahubwo gukoresha ingufu nyinshi za gisirikare mu ntambara yo kurwanya Hamas mu ntara ya Gaza. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli nawe Benjamin Netanyahu yarashyigikiye muri amantunga ingingo yo guhasha intara ya Gaza kugira intambara zimaze iminsi zihitana ubuzima bw'abantu batari bake ku mpande zose zibiri zihagarare. Leta y'Ubwongereza yaremeje integuro y'itegeko ryemerera Ubwongereza kuva mu muryango w'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya, ariko bisa n'uko bamwe mu Bwongereza batanezerejwe n'ayo masezerano. Abashikiranganji benshi bari ku ruhande rw'umushikiranganji wa mbere Theresa May baremeje iyo integuro y'itegeko ku munsi wa gatatu ejo, inyuma y'iminsi 5 y'amanama y'urutavana ko Theresa May yavuze ko yabaye ingirakamaro. May yasiguye ko iyo ngingo ya leta yiwe ijanwa mu nama nshingamateka kuri uyu munsi wa kane. Iyo nama nshingamateka hamwe n'umuryango w'ibihugu bya Buraya 28 bigize uwo muryango bategerezwa kuzokwemeza ayo masezerano. Bamwe mu bashingamateka batavuga rumwe na leta bavuga ko bashyigikiye itunganywa ry'indi referendumu mu kongera kubaza abanyagihugu ko bashyigikiye ku Bwongereza buva canke buguma muri uwo muryango w'umwe bwa Buraya. Muri Leta z'Ubumwe za Amerika, umushikiranganji wo kwivuna abansi Jim Mattis hamwe n'uw'umutekano mu gihugu Kristen Nelson jo kuwa gatatu baragendura ibego mu manuko harungitswe ibihumbi by'abasirikare gufasha abasanzwe bacungera imbibe mu ijambo yashikirije abamenyesha makuru ariko yerekeza mu gisagara cha Mark Allen ni muri leta ya Texas. Mushikiranganje Matisse yavuze ko umutekano w'urubibe ari kimwe mu mutekano w'igihugu. Perezida Donald Trump yasabye ko umutekano ku rubibe wokongerezwa kugira bazibire isinzi ry'abimukira bava muri Amerika yo hagati baje kurondera ubuhungiro muri Leta Zunze za Amerika. Yashikirije akatari gake ko ari kibazo gihanze umutekano wa Amerika. Abasirikare barenga 5,506 basanzwe ku mirimo nibo bagiye kwifatanya n'abandi 2,100 baseruka mu gihugu hari ibibazo by'umutekano bari ku rubibe Amerika ihana na Mexique. Bitabye akamo rero katewe n'umbushikiranganje bw'umutekano mu gihugu mu gihe abashikiranganje Mattis na Nielsen bariko baragendera Texas abimukira baharugwa mu majana berekeza ku rubibe rwa Leta Zunze za Amerika bari bashitse mu gisagara cha Tijuana ni muri leta mu gihugu murambabarira cha Mexique. Muri Amerika kandi abademokrate baratsindiye yindi ntebe mu nama nshingamateka ya Leta Zunze za Amerika ni mu gihe amajwi atari bwaharugwe yaharuwe. Andy Kim yatangajwe jo kuwa gatatu ko yatsinze muri district ya gatatu muri leta ya New Jersey. Yatsinze umurepublikane bahiganwa muri ico gice yitwa Tom MacArthur. Kim yahoze ari umufasha mu mategeko umutekano w'igihugu muri White House ku ntwaro ya Perezida Barack Obama. Afise amamuko yo muri Korea kandi azobabaye umunyamerika wa mbere yamuka mu karere ka Aziya aserukiye leta ya New Jersey mu nama nshinga amateka ya Leta Zunze za Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mukanya n'amakuru yo mu biyaga bigari. Amashyaka atandatu avuga rumwe na Leta y'u Rwanda yibumbiye mu ihuriro ryitwa P5 yandikiye Perezida Paul Kagame bamwibutsa indi baruwa bamwandikiye mu kwezi kwa karindwi gushize basaba ibiganiro na Leta y'u Rwanda. Ayo mashyaka ni PS Imberakuri, PDP Imanzi, FDU Inkingi, Amahoro na RNC. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabajije Gervais Chondo, umunyamabanga mukuru w'ihuriro nyarwanda RNC, icyatumye bandikiye ibaruwa.
Murabizi kiriya gihugu cy'u Rwanda gifite ibibazo bicyugarije ni byinshi cyane. Bagerageza kubibwira Leta yabaye na Perezida Kagame ugasanga barashaka kubyima amatwi. Ubwo rero byabaye ngombwa ko mu kwezi kwa karindwi, itariki mbese ya 20 z'ukwezi kwa karindwi z'uyu mwaka, urunani P5 rumwandikira iyo barwa rugaragaza ibyo bibazo byose, runasaba yuko akwiriye gushyira mu gaciro, noneho abantu bakicara hamwe, abatavuga rumwe na Leta ndetse n'iyo miryango idaharanira inyungu cyangwa itegamiye kuri Leta, bakaba bakwicara hamwe bakaganira kuri ibyo bibazo byugarije u Rwanda bakabishakira n'umuti ukwiye.
Iryo KTC rya mbere ikibabeza agatima ko muzoronkishu ubona iki?
Twarategereje amaso ahera mu kirere kuko twari twayimwandikiye nka Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ndetse tumuhana kopi nka Perezida bw'Umuryango w'Ubumwe bwa Afurika muri iki gihe. Badashubije biba ngombwa yuko twongera kumwibutsa. Ubwo hari indi kete twohereje ejo ku itariki ya 13 z'ukwezi k'Ugushyingo kwibutsa ubwo busabe bwacu turacyategereza.
Muravuga ko mu Rwanda eka hari uruhagarara hagati y'Abanyarwanda, atamahoro eka ataningwani hari, ivyo mubikurahe ko amakuru atangwa avuga ko mu Rwanda asasagaye amahoro?
Niho abantu bibeshya cyane. Hari ikintu cyitwa ngo ni iterambere bakinze mu maso y'abantu basura u Rwanda cyane cyane abanyamahanga, noneho gituma batabasha kubona ibyo bibazo bindi byose byugarije u Rwanda. Iyo tuvuga yuko nta demokarasi ihari, ntabwo turimo kwibeshya. Iyo tuvuga ko nta burenganzira bwa muntu buhari, ntabwo abantu bibeshya. Iyo tuvuga yuko Abanyarwanda bishwe n'ubukene, abandi bakaza bakabereka mu mujyi usukuye wa Kigali, bakabereka amazu yazamutse hirya no hino, aya mazu agatuma batabona amavunja ari mu giturage, batabona abana babishwe na bwaki. Ibyo byose ni ibibazo tuvuga yuko bicaye abantu bicayemo baganira.
Ikintu mwibaza cyo tuma Leta y'u Rwanda yemera kuganira namwe ni iki?
Hariho abantu bakunze kwibeshya yuko iyo umuntu afite imbaraga atabasha kwigira n'undi baganira, bakibaza ko ari imbaraga za gisirikare, ari imbaraga zo gukanga abantu ukoresheje igitugu, ko ari bwo ubukora neza. Ibyo rero niho abantu bibeshyera. n'abantu bibeshera tukavuga yuko abantu bakwiye gushira mu gaciro aho gukomeza kugira gutyo gukora gutyo byabayeho mu Rwanda rwo hambere byagize naho abantu iteka uko ingoma zigiye guhindura imirisho uko ubutegetsi bugiye guhinduka mu Rwanda abantu bakoresha hatemba imivu y'amaraso ibyo bya mbere byose nibyo bituma tuvuga yuko dukwiye guhindura abantu bagahindura ingendo bahindura ubutegetsi bugahinduka mu mahoro bitagombye kujya mu mivu y'amaraso kuko binangira umutima abaturage bamara kurambirwa ukabona bakozishyano havuyemo akabutindi nk'ibi yamubonye ya Jenoside cyangwa se n'abapfuye muri za 59 cyangwa se n'abapfuye muri za 43
muri iryo kete kandi murafise n'ibirego bikomeye cyane rwose bivuga ko abanyarwanda baba mu mahanga bama bariko baraburabuzwa n'ibiro biserukira u Rwanda mu bihugu bitandukanye ayo makuru niyo
ayo makuru ni ukuri dufite impunzi z'abanyarwanda ziri hirya no hino dufite emwe na niyo mishaga na amajana niyo mitwe ya politike akenshi ikorera hanze kuko ariho yisanzura ikabasha kuvuga ibyo itabwira mu Rwanda uherewe na kuri iyo mitwe ya politike ukareba ibirego barega nk'ihuriro nyarwanda ryewe ndimo bakakubwira ngo ni umutwe w'iterabwoba urabwira uti ibingibi ni agahoma mu Rwanda iyo urebye ibirego by'abantu bavuga ngo bajye kubafatisha ngo bakoze jenoside dore ko icyo cyaha cya jenoside bo shati bose bakimuzirikaho urabwira uti ntibikwiriye urabireba cyane cyane abo bantu bari muri Afurika bamwe bari babashe kwifasha abacuruzi bagira bate ariko buri munsi uko bagiye kufungura ambasade ahangaha baba bagira ngo bajye kuyifungura igiye kubuza amahoro n'amahwemo abo banyarwanda bari muri ibyo bihugu batangiye kuba bifashije baba kwitisha inkoni y'icyaha cya jenoside
mu gihe muturonka inyishu kuri ayo makete yose muri kumurandika ikintu mutegekanya ni iki
wenda Perezida Kagame n'ubutegetsi bwe buzagira bugashyira mu gaciro turabona yuko harimo n'ibintu bindi ejo utatekereza ko bishoboka ukajya kubona ukabona baricaranye n'ubufaransa ntawe igifaransa kiragarutse tekereza ko wenda yashobora kuba ari dinamiki ihari nshya ariko n'abanyarwanda n'isi yose izabibona ko ibintu byose abantu babigerageje akaba ari ubutegetsi bukomeje kwinangira nk'ibyo navugaga yuko iyo abantu barambiwe bakagira gutyo bakagumuka cyangwa se ikirunga kigaturika ntabwo bazavuga ngo ntabwo abantu bari bari ni byiza rero ko batega amatwi ntibarinde bagira aho ngaho twongera kumena ya maraso navugaga yagiye ameneka y'abanyarwanda uko ingoma zigiye guhindura imirisho
Gervais Chondo umunyamabanga mukuru RNC ihuriro nyarwanda mukaba kandi mwandikiye ite muri kumwe n'indi migambo itanu ikiye ite mwandikiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame murakoze cyane rwose ku kanyamwa haye iradio ijwi ry'Amerika
murakoze cyane namwe bwana Frederic Nkurikije
ijwi ry'Amerika ryagerageje kuvugana n'abayobozi b'u Rwanda ariko ntitwabashije kubabona kuri telefone gusa ubusanzwe bakunze kuvuga ko badashobora gushyikirana n'abari muri iri huriro P5 Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Vital Kamerhe na Felix Tshisekedi bavuga ko bagambaniwe na bagenzi babo i Geneve mu Busuwisi ubwo abatavuga rumwe na leta bagenye umukandida umwe rukumbi uzabahagararira mu matora y'umukuru w'igihugu umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Claude Ganza munyamagana yakurikiranye inkuru
impaka zikomeje kuba nyinshi haba hagati y'abahagarariye abatavuga rumwe n'ubutegetsi ubwabo kimwe no mu baturage cyane cyane bakurikiranira hafi ibijyanye n'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Martin Fayulu wari watorewe guhagarara munsi y'ibendera ry'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi nk'umukandida rukumbi wayo byanditse ku rukuta rwe rwa Twitter hamagarira Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe kurenga iby'amashyaka yabo bagashyira imbere inyungu z'igihugu yanabasabye kuzirikana intego avuga ko basangiye nk'abari biyemeje kuzahura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ashimangira ko hakiri amahirwe yo kwigarura bagahitamo icyiza nta kanya kashize Felix Tshisekedi yo buri shyaka UDPS ataramusubiza nawe abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter agira ati muvandimwe Martin mu izina ry'Imana nge nawe dusengera kuri misiyoni yitwa Philadelphia bwira rubandi bikubye mu byo wiyemeje imbere yanjye turebana amaso ku yandi ubwo habura gisaha ngo inama itangire Tshisekedi ati ibinyungu z'igihugu turabona kubigarukaho Vital Kamerhe kuri ishyaka INC we yeru yavuga ko we na Felix Tshisekedi bagambaniwe kandi ntihubahirizwa uburyo bari bemeranyijeho bwo gushyiraho umukandida uhuriweho n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Vital Kamerhe ashinja Martin Fayulu na Freddy Matungulu gukoresha ubucakura bugamije kumusopanisha na mugenzi we Tshisekedi ni ibintu avuga ko yongoreye Tshisekedi imbere y'uko buri n'imodoka ko hari umugambi mubisha urimo gutegurwa Adolphe Muzita cinyuma abwira Felix Tshisekedi ko Vital Kamerhe na Jean Pierre Bemba barimo kumugambanira bituma Tshisekedi abifata nk'ukuri ibintu ntibyabuze kugira ingaruka ku buryo batuye Kamerhe avuga ko kubagunganisha byatumye atora Matungulu nawe Tshisekedi atora Fayulu bibahesha guhatana mu cyiciro cya kabiri Vital Kamerhe na Felix Tshisekedi babura amajwi batyo Freddy Matungulu nawe yanditse ku rukuta rwe rwa Twitter ko kujya mu matora hakoreshejwe imashini z'itora ari ugufasha Kabila kohereza mu nteko abatavuga rumwe n'ubutegetsi ariko bazatiza umurindi ubutegetsi bw'igitugu kandi ko ibi bizaba byerekana ko igihugu cyubamye yavuze ko bakwiye gukora ibishoboka byose bagakumira Kabila kandi ko bagishyigikiye Martin Fayulu nk'umukandida w'amateka ufite inshingano zo guhagarara nk'umukandida w'abarwanya ubutegetsi bwa Kabila anamwifuriza insinzi. Izi mpaka ziri no mu baturage bandi harimo nabavuga ko batangiye gutakaza icyizere cy'uko amatora y'umukuru w'igihugu yazaba ko ku itariki 26 kubuza uyu mwaka. Kurundi ruhande abandi bumva nta kabuza zaba. Turacyabishidikanyaho kuko kugeza ubu n'abakozi ba Senate barahugurwa ngo babone kwigisha abaturage uko bazatora, kandi byagombye kuba byaratangiranye no ku kwezi kwa 11. Tubona amatora ashobora kuba kimwe n'uko ataba.
Ndiye uchaguzi yuko.
Yego amatora zaba. Twigirire icyizere dushyira indorerezi kuri buri site y'itora kandi tuzatora ubikwiye koko. Twizeye ko amatora azaba kuko ibyo tubona byose niho bituganisha. Kugeza ubu ntitwahita tubakuraho icyizere kuko wasanga bazicara bakemeranya ku murongo wa politiki utuganisha aheza mu buryo bwa demokarasi. Abandi bakomeje kunenga bikomeye ibyemezo bya Vitali Kamere na Tshisekedi Felix kubwo kutabasha guhagarara ku ijambo ryabo mu izina ry'ababatumye, nk'uko nyakwigendera Etienne Tshisekedi washinze ishyaka IDPS uburiyobowe n'umuhungu we Felix Tshisekedi yanze kwitabira amatora mu 2026 mu gihe nyamara abayoboke be bamwotsaga igitutu bamusaba kuyajyamo, ariko batera utwatsi ahagarara ku cyemezo cye. Ni mu gihe ku rundi ruhande ariko hari abashimira Tshisekedi Felix na Vitali Kamere gutega amatwi no gushyira imbere ubushake bwabo bahagarariye. Bibaye nta gihindutse, biteganyijwe ko Felix Tshisekedi azashyika Kinshasa mu mpera z'icyumweru ku itariki 17 z'uko kwezi akakirwa n'imbaga y'abayoboke be. Ni mu gihe ishyaka UNC rya Vitali Kamere ryamaze gutangaza ko rizajya mu matora ukwaryo ridakomeje gutegereza ibyo umukandida uhuriweho n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, umugambi buriyemo wasaga nk'ungeze ku ndunduro. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Burundi, abigemewe mu ishure shingiro mu ntara ya Kayanza muri komine Matongo basigaye bigishwa uburyo bwo kugira isuku bari mu kwezi. Ni mu gihe bamwe bahora basiba amasomo bari muri ibyo bihe nyine, bikabaviramo rimwe na rimwe kureka ishuri burundu. Ni inkuru ya Fidelite yishatse.
Turi mu ruko rw'u Burundi ku ishure shingiro rya Kivumu ya kabiri, nko ku birometero biri munsi ya 10 uva ku mugwa mukuru wa komine ya Matongo. Iminsi yose ku munsi wa kabiri no ku wa gatanu, abana biga kuri iryo shure kuva ku myaka 12 kuduga barigishwa ukugene umubiri wabo uhindagurika n'ingene wosukura. Abafashwa cyane cyane n'izo nyigisho nabigeme kuko uku kwezi gutashe baba baja mu gutinya nka. Irakoze Liliane n'umwigeme yiga mu mwaka w'indwi, afise imyaka 13, ntaraja mu butinya nka, ariko aramaze kumenya ukuntu azovyifatamwo nihagera.
Barabitwigishije, haraza amaraso mu gitsina, ntijawambara ikotegise.
Udasigotegise ico bigenda gute nawe?
Uciga agatambara keza, hama akaba ariko wambara.
Nawe wiye bishika ukaja mu butinya nka, atamuntu ari kwigisha, ahinga wari kugira?
Yego nari kugira ubwoba, kubera ndabibonye ntari bwabibona.
Irankunda Joseline nawe yiga mu mwaka w'icenda, asinya imyaka 19. Izo nyigisho zatanguye ku ishuri iwabo aze yaramaze kuja mu kwezi, naho biri uko ati narahoronkeye akarusho aho zigiye
jewe nagenda bizuka bwo kwana aho ndazumva ku bandi n'umugenzi byaramushikiye mbona tanguye kurira ngo aragowe yakomeretse ngo abanava marasa tazi icyo biri ko biravako
kuva mu akize bitangwe ngakushonyo byo kubigisha wowe naho wasanzwe ubizi akarusho waronse naka
baranyumvishije neza ko umukobwa yagiye yo ahantu hose agiye ategereza kugenda yisuganije yagize n'utwabika kugira ngo ashyitse hariya bikamusarisha agende ahantu mu bwiherero yongera ahindure yambara ukundi
kiretse abakobwa n'abahungu muri uwo mugwi wo kwigisha ibijyanye n'isuku ntibakumiriwe nabo nyine bategurwa ukugenda bwo kwitwara babonye umwigeme ari mu butinya nka uwo mugwi inyigisho zo kugira isuku ku mubiri umaze umwaka ushinzwe kuri iryo shure umuyobozi w'indero mu ikomine ya Matongo amenyesha ko intumbero y'izo nyigisho ari kugabanya igiti gica bigeme baheba mu mashure kuko hariho abatubaka gutonda ku ishure bari muri ivyo bihe nitunga Philippe
bisanzwe hariho ahantu twigeze kuronka inyigisho batwigisha ibintu by'isuku ku mashure cyatubwira ko n'iryo suku ry'abana babigeme ryo kwigishwa mu mashuri kugira nabo ntibaze baraheba tubwiye turiko turagenda turaganira n'abanyeshuri hari ukubwira aho bateje marindwi ndi mu butinyanka gaturaba indwi yose bamaze biga nk'uko kweze nasipyine mukundi kweze nzose yindi ndwi sindabye rero ibyo baba bakoze muntu byamviriye mu guheba
ariko ni ntamba nyizo ntizibuze abo bana barafise abigisha bakurikirana mu izo nyigisho Nduwimana Chantal numwe muri bo yatwiganiye akagihaze
harakenewe nyene yuko natwe twobandanya turonka izindi nyigisho tukarakenera n'ibitabo turakenera yuko twoza turonka abantu badushigikira bakadufasha mu kutwungura ubumenyi cyane tukagenda nko gutemberera nko ku yandi mashuri tukaraba itandukaniro ry'ahantu hariyo krebe nahitari bishobotse tukayitanguza n'ahandi
iyindi ntambamye batubwiye nuko iyo hari umunyeshuri afatiwe ku ishure nk'uwe baye ku bwa mbere beza bikabagora kuronka icyo bamuhakoresha ari mu gihe mu Burundi ikotex irimwo udupande 10 igugwa amafaranga ibihumbi 2000 ngumenya ko mwaka uheze abigeme bahevye amashuri mu komine ya Matongo ari 1,600 mu banyeshure 111,192 aho ni mu ishure shingiro nayo inyuma y'ishure shingiro ku bakobwa 811 hahevye 57 muri komine Matongo mu ntara ya Kayanza Fidelite ishatse ijwi rya Amerika
Kwanyaburunga Kwanyaburunga
Kwanyaburunga ni kiganiro cijwi rya Amerika
Kwanyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari bereye umutekano n'ibindi
Kwanyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye
Kwanyaburunga imisi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba Kwanyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
Igikombe cy'Afrika cy'umupira w'amaguru kubatarengeje imyaka 23 kizakenerwa mu Misiri umwaka utaha ejo mu majonjora Amavubi y'u Rwanda yari yakiriye ikipe ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umukino warangiye ari ubusa ku busa naho intamba mu rugamba z'u Burundi zirahiye Tanzania 2 ku busa ibujumbura mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka yakurikiye umukino
ubwo rukino rwahuje intamba mu rugamba z'abaterenze imyaka 23 ku ruhande rw'u Burundi na Kilimanjaro Stars ya Tanzania kwatanguranye akariro ku mpande zose gusatira no kuzibira byatumye igice cya mbere c'urukino kirangira iyo mirwi inganya ubusa ku bundi abasore b'intamba mu rugamba bamenyerezwa na Josene Bipfubusa bagarutse mu gice cya kabiri bazikenyeye basugereza umugwi Kilimanjaro Stars ku minota 31 umukinyi w'inyuma wa Tanzania yakoze umupira n'amaboko umuhagarikizi aturuka mu gihugu cha Eritrea atanga penalty umusatirizi Bimenyimana Caleb Bonfils akina mu murwi wa Rayon Sports mu gihugu cy'u Rwanda atsindiye penalty abakunzi b'intamba bagarukana icyizere ku rukino rurangira ku nsinzi y'Uburundi. Urukino rwabandanije rushushe ku mpande zose, yaba Tanzania ishaka kugombora igitsindo, intama nazo zitareza amaboko. Ku minota 81, intamba zaciye mu ryahumye abakinnyi b'inyuma ba Kilimanjaro Stars zitsinda igitsindo cya kabiri, igitsindo cinjijwe na Cedric Titi Mavugo ku minota wa 81. Ubwo rukino ruca rurangira ku bitsindo bibiri by'intamba ku busa bwa Kilimanjaro Jarostaze. Umusatirizi w'umurwi serukira gihugu w'u Burundi w'abatarenze imyaka 23 Bonfils Karebe Bimenyimana yabwijwe rya Amerika ko gutsinda bibiri ku busa bitanga icyizere ko n'urukino rwo gusubiza bazorutsinda.
Mu gwa Tanzania isi umugwi utoroshe mu gusanzwe nk'izingindi migwi. Nacho aturushije twahurishije no muri Tanzania tuzoyitsinda. Igikuru ndazi ikintu bashaka qualification tuzoyibanga uko babivyifuza.
Abamenyereza biyo mirwi nabo nyene bavuga ko bagiye kwitegurira urukino rwo gusubiza ku ruhande rw'umugwi w'u Burundi. Joselin Bifubusa avuga ikigiye gukorwa.
Ko kweli kitse bagise onacheza ni timu nzuri anjuma tunenda.
Joselin Bifubusa ati Tanzania n'umurwi mwiza cyane, nico gituma tugiye kwitegurira bihagije. Tuzoshira imbere igisabisho no gukoresha cyane runo gwaruka kugira ruzogifatemwe neza muri urwo rukino rwo gusubiza, kandi ntabwo ba ofise ko gutsindwa.
Sina woga wote kama turisha bamwe.
Ku ruhande rw'umurwi wa Tanzania niko kuko Bakarishime yabwijwe rya Amerika ko byanke bikunde umurwi amenyereza utegerezwa gutsinda urukino rwo kwishura kugira ubandanye higano.
Uni mpira miguru njuzo ambao huwa unabadilika, lakini kimsingi ni kwamba tumecheza vizuri.
Bakarishime ati umupira wa maguru urahindagurika, nico gituma twatsinzwe. Hari amakosa twakoze, umuhagarikizi araduhana, ariko ku rundi ruhande badukoreye amakosa, ariko ntacyo yavuze. Twebwe tugiye kwitegurira urukino rwo gusubiza, kandi turazi ko tuzorutsinda.
Nakubwa sana.
Mabarabara ava ku kibuga citira umugano wa Rudoviko Rwagasore karakanyamuneza ku bakunzi b'intamba mu rugamba. Urukino rwo gusubiza i Dar es Salaam muri Tanzania ni ku igenekerezo rya 20 kuno kwezi kwa 11. Tubamenyeshe ko hari urundi rukino rurindiranywe igishika cinshi ku munsi wa gatanu w'inondwi i Juba mu gihugu cya Sudani y'Epfo, ruzohuza intamba z'abakuze n'umurwi userukira ico gihugu. Ni muri za nkino zo gukuranamwo kugira haboneke izoja gukina inkino za nyuma z'igikombe c'imirwi iserukira bihugu ya Afrika zizobera mu gihugu cya Cameroon mu mwaka uza wa 2019. Ni tenda Bujumbura, Evariste Nzikubanya, nka Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Tangi jambo mubanya gihugu yo yabayi isubizo chachu. Yara tanzi jambo abarundi turiruhutsa gushikiriza icyo tugona, turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda, nshuti zacu ibiganiro birakomeza. Mugira umunsi mwiza, murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.